Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Umwaka mushya muhire nshuti, muduteze amatwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro gitondo mbahaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika.
Turasubiye gutera kamo bene wacu bari hanze y'igihugu ngo batahuke, bategereye ko atawurimira amasaka abatagira amasabo.
Abashaka gusenya abo bahoraho, ni ngombwa ko batashobora kugira icyo bageraho aho baturuka hariho hose, n'uburyo bakoresha ubwo aribwo bwose.
Abo ni Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi na Paul Kagame w'u Rwanda bifuriza abaturage babo umwaka mushya w'2018. Iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibagezaho mu kanya gato. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Rakoze Edi, nifurize abari ko baratwumviriza umwaka mushasha w'2018. Umwaka urangijwe n'impfu hamwe n'amasanganya mu bice bitandukanye by'isi. Abantu umunani barishwe ku munsi w'Imana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abandi baharurwa mu ijana barahagarikwa mu myiyerekano yatunganijwe n'abakatolika biyamiriza iguma ku butegetsi rya Perezida Joseph Kabila. Igipolisi cya Kongo cyavuze ko hafuye abantu 3, mu gihe leta yo yavuze ko umupolisi umwe ari we yishwe ku murwa mukuru Kinshasa. Igipolisi cyararashe insoro z'ukuri, gikoresha n'imyuka ibabaza mu maso ku bantu bari muri iyo myiyerekano. Iyo myiyerekano yatunganijwe n'abakatolika bo muri Kongo. Inyuma y'umwaka hasinywe amasezerano y'amahoro yarahagarikiwe n'abepiskopi katolika muri icyo gihugu. Amasezerano yatekanya amatora y'umukuru w'igihugu mu mpera z'umwaka w'2017 kugira bategure ukuva ku butegetsi kwa Perezida Kabila. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose hamwe n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike barifatanije n'abandi muri iyo myiyerekano yari yasanzwe yarabujijwe n'ubutegetsi. Ahandi havugwa imyiyerekano ni muri Irani. Umukuru w'ico gihugu Hassan Rouhani yemeye ejo ku munsi w'Imana ko igihugu ciwe kibwirizwa kwemera abanyagihugu bagashikiriza ivyo banegura. Ni nyuma y'imyiyerekano imaze imisi 4 aho abantu 2 bamaze gufa, abandi baharurwa mu majana barahagarikwa n'igipolisi. Perezida Rouhani yaramiriye kure abica n'abasambura ibikoresho rusangi ni mu gihe yashikiriza ijambo rya mbere kuri iyo myiyerekano yiyamiriza ubutegetsi bwiwe n'ubuzima buzimbye. Imyiyerekano yabereye mu bisagara bitari bike muri ico gihugu ca Irani. Imigumuko yiyamiriza ubutegetsi muri Irani yatanguye kuva mu mwaka w'2009 aho Perezida Mohamadou Ahmadinejad yahoze arongoye ico gihugu yongera gutorerwa ikindi kiringo cya kabiri. Imigumuko yaburijwemo n'ubutegetsi bikomeye cyane. Mu migumuko y'ejo rero kwa Kwimana yitabwe n'abanyeshuri baharurwa mu majana muri kaminuza y'i Tehran yarigamije gushyigikira ubutegetsi, ariko nabo bariyamirije ibiturire birangwa muri Iran hamwe n'ubuzima buzimbye. Umwaka urangijwe n'amasanganya kandi isanganya y'ibisi yabereye hagati mu gihugu cya Kenya mu gatondo ko ku munsi w'Imana ejo yahitanye abantu 36, abandi 11 barakomereka. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ryamenyesheje ko iyo mpanuka yabereye ku ibarabara rikuru riri hagati ya Nakuru na Eldorete igihe bisi yari ivuye ahitwa Busia yasekana n'ikamyo yari ivuye mu gisagara cya Nakuru. Abantu barenga 100 barafiriye muri icyo gice cy'iryo barabara mu kwezi kw'12 konyene. Ivyo bitangazwa n'igipolisi cya Kenya. Kubwo ikinyamakuru cy'igihugu cya Kenya The Star, iyo bisi ntiyari mu nzira yayo kwibarabara igihe iyo mpanuka yaba. Ahandi havugwa impanuka, abanyamerika 10 hamwe n'abadereva b'indege 2 barafuye ejo ku munsi w'Imana mu isanganya ry'indege ntoya. Indege barimwo ryabereye mu misozi yo mu burengero bw'igisagara cya Han Jose ni muri Costa Rica. Abategetsi ba Costa Rica bavuga ko iyo ndege yitwa Nature Air yahiye iratokombera nta numwe yarokotse abarimwe bose barahiye nabi cyane. Perezida wa Costa Rica Luis Guillermo Solis yatangaje ko leta yiwe ibabajwe cyane nabo banyamerika bafuye hamwe nabo ba dereva biyo ndege nyene. Muri Nigeria abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba Boko Haram ku munsi wa gatandatu barishe abantu 25 bariko baraca ibiti mu ishyamba cimeza mu mihaniri muri leta ya Borno ni mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Ibyo byashikirijwe ku munsi w'Imana ejo n'abavyibone. Umwe mu barokotse yabwitorokanyizwe ry'amakuru y'abafaransa AFP ko bagiye mu ishyamba guca ibiti ari 53 ariko 28 gusa nibo bashoboye kunyaga amagara baratahuka. Ashikiriza ko barwanyi ba Boko Haram bashika kuri 16 baje ku mapikipiki babacucagiramwo amasasu baturira imodoka zitatu zo mu bwoko bwa kamyonete zari zuzuye ibiti. Boko Haram wica aba wishe abaca ibiti ubagiriza gusumira urusaku abasirikare ba leta hamwe n'indi migwi y'abanyagihugu yitwaje ibirwanisho. Mu kwezi kwa 10 honyene 3 barishwe baciwe ibihimba na Boko Haram nyene hari ku birometero 40 uva i Maiduguri abandi 8 bicwa mu kwezi kwa 4 ku birometero 10 uva ku murwa mukuru wa leta ya Borno.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Aloyce Bigirimana. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yarayagejeje ijambo ryo kwifuriza Abarundi umwaka mushya. Mu ijambo rye President Nkurunziza arishimira ko igihugu kiri mu mutekano ariko akagaragaza ko hakiri inzira ndende mu kurwanya amacakubiri ashingiye ku moko. Mu bijyanye n'umubano n'amahanga, Perezida Nkurunziza yavuze ko atazigera yemera imfashanyo zishobora kubangamira ubwigenge bw'igihugu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye iryo jambo.
Tuzirikane Uburundi tumenye iyo tuva n'iyo tujya, ico nico kivugo Abarundi basabwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugendera ko uyu mwaka w'ibihumbi 2018 ni ijambo yaraye ashikirije Abarundi bose ari mu ntara ya Kayanza. Nkurunziza yamenyesheje ko icyo kivugo cyatowe kuko hari Abarundi bazimiye gushika bahimukire igihugu, yamara arishimira uko umutekano uhagaze uno munsi.
Umutekano usagaseseshwa rumuri mu Burundi, ikimenyamenya n'abakozi bitaba imirimo yabo atanga amazi impunzi zirenga 215,000 zimaze gutahuka n'izindi zirenga 440,000 zimaze kwiyandikisha ngo zitahe. Ingenzi ziva mu mihingo yose y'isi zigendera u Burundi tutibagiye uruja n'uruza rw'abantu mu gihugu cyose ijo n'umutaga atashobiye inona. Turasubiye gutera kamo bene wacu bari hanze y'igihugu ngo batahuke bategere ko atawurimira amasaka abatagira amasabo.
Kugira umutekano umere uko umeze, umukuru w'igihugu ashikiriza byinshi byakozwe.
Intambwe nziza twateye mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mu mpande zose z'igihugu tuyikesha ubutwari bw'inzego zijeje umutekano. Imigwi 310 y'abagizi ba nabi yarasambuwe, inkoho 128 n'ibisasu ntezo ntoki 325 byarafashwe, ibisasu ntezo ntoki 2,266 n'ibindi bigwanisho birasambugwa.
Naho biruko haragahaze
urugamba dusigaranye uno munsi n'urugamba rw'iterambere hamwe n'urugamba rwo kurandurana n'imizi udusigarira tw'amacakubiri y'amoko yabibwe n'abakoloni. Naho abagishira imbere amacakubiri y'amoko basigaye kurushi nta wose yagose nkako abakurambere baramaze ngo ubuto bw'urutobo nirubuza kurura.
No muri politike hari byakozwe
mu bijanye na politike, abagize inama nguru y'igihugu ijejwe kunywanisha barundi hamwe n'abagize inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga iyo nyabwoko ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha by'abamirabunwa baraye bagenywe yisunzwe amasezerano y'Arusha nibwirizwa shingiro
mu bindi bisata nko gutoza amakori ubutungane uburimi n'ubworozi amagara y'abantu kugwanya urudandazwa rwa magendu ibikorwa bya leta no mu masoko ntanga nguvu umukuru w'igihugu yamenyeje ko byinshi byaranguwe ku rugero rushimishije Petero Nkurunziza avuga ko uburundi bwarenganye imfashanyo zibubeshaho buri munsi
tukaba tuboneyeho akajyo ko gushimira abo bose babandanya badusahiriza mu iterambere ry'igihugu twongera tumenyesha ko uburundi bwamaze kurengana urugero rw'imfashanyo zo kubaho ku munsi ku munsi icyo dukeneye nyabuna ni intererano n'ingurane zigenewe imigambi y'iterambere
muri uyu mwaka ugiye gutangura uburundi butegekanya imigenderanire no gufashanya bizira guhonyanga ubwigenge bw'igihugu
kujijura abarundi bamenye bongere bazirikane ku igihugu arica barundi ko ari twebwe nyene dutegerezwa kugitunganya abadufasha bakaza tubibasavye kandi tuberetse aho dukeneye interano yabo kumenya amateka n'amategeko y'igihugu kuyakwiragiza no kubahiriza agateka kazi na muntu kuzirikana ko dutegerezwa gukingira ubwigenge bwacu no gusimbataza intayi kwikukira na demokarasi gukomeza imigenderanire n'ibindi bihugu n'amashyirahamwe byubahiriza ubwigenge bw'igihugu cyacu
nk'uko akunze kubikora uko umwaka utashye umukuru w'igihugu yarayongeye gutanga ikigongwe ku banyororo barenga ibihumbi bibiri
mu ntumbero yo gusasagaza amahoro iteka n'itekane mu gihugu twisunze ingingo y'ijana cumi na gatatu y'ibwirizwa shingiro tugiriye ikigongwe abakatiwe gufungwa imyaka itarenga itanu abakenyezi bibungenze n'abonsa abagendana ubumuga bugaragara abamaze mu mvuto ica kabiri y'ikiringo bakatiwe n'abandi bose hisunzwe uburemere bw'ibyaha bagirizwa n'inyifato yabo mu mabohero barimo kubera iyo ngingo abanyororo barenga ibihumbi bibiri bagiye kwitegenzya tubasabye kwirinda icyo cyose cyotuma igiti kibakora mu jisho kabiri
mu gusozera ijambo ryiwe Petero Nkurunziza aramutswa u Burundi yarangirije ku ijambo ry'umwizero
dutangarije abarundi bose ko umuco n'ubwiza bw'Imana bigiye kwigaragaza ku Burundi n'abarundi mu mwaka wa 2018 byongeye ivyo Burundi bigiye kubaduka Imana mushobora byose niyo cabona
mukayanza aharaye hashikiririjwe iryo jambo haraye habaye no gusozera iminsi itandatu y'amasengesho ayo masengesho akaba yari yatunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gushimira Imana ku byiza yagiriye u Burundi muri uyu mwaka waraye urangiye mukayanza mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
mu Rwanda naho umukuru w'igihugu Paul Kagame yari yagejeje ijambo ku banyarwanda abifuriza umwaka mushya muhire wa 2018 ndetse anabashimira ibyagezweho mu mwaka ushize umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa aratubwira iby'ingenzi byumvikanye mu ijambo ry'umukuru w'igihugu
Ni jambo ryageje ku banyarwanda risoza umwaka wa 2017 kandi ryifuriza abanyarwanda n'abaturarwanda umwaka mushya wa 2018 umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko nta gushidikanya umwaka wa 2017 urangiye wagenze neza yavuze ko inzego z'ubukungu umutekano n'imibereho myiza ndetse n'amatora y'umukuru w'igihugu yatsinze byagenze neza
Banyarwanda banyarwanda kazi baturarwanda inshuti z'u Rwanda ndabifuriza umwaka mwiza muhire w'2018 no dushoje 2017 ndahamya ko wagenze neza tukaba twarageze kuri byinshi by'ingenzi kandi nifuza kubashimira mwese ubukungu muri rusange umutekano imibereho myiza y'abanyarwanda n'amatora yaduhuje twese akagenda neza Iyo twabigezeho muri uyu mwaka ushize
no kuri politiki y'imibanire y'abanyarwanda n'abaturarwanda n'amahanga Mu ijambo rye Perezida Kagame aravuga ko byose muri 2017 byabaye ntamakemwa kubera ubwitange bw'abanyarwanda n'abaturarwanda akabasaba gukomeza intambwe batangiye
umubano mwiza mu banyarwanda mu karere ndetse no mu mahanga ku isi byose byashobotse kubera ubushake n'ubwitange bwacu twese dufatanyije nabyo nkaba ndibashimira cyane ndasaba ko twakomeza iyo nzira nziza tumaze n'igihe kitari gito dukorera hamwe kwiga gukorera igihugu cyacu kandi ari nako twubaka ubushobozi bwo kurinda ibyo byose tugenda tugeraho watagira icyasenya ibyo twubaka cyangwa ngo gihungabanye igihugu cyacu abashaka gusenya abo bahoraho ni ngombwa ko batashobora kugira icyo bageraho aho baturuka hariho hose n'uburyo bakoresha ubwo ari bwo bwose niyo mpamvu ari ngombwa kubaka bwa bushobozi navugaga kandi byaragaragaye ko abanyarwanda dufatanije niyo twifuza byose twagiye tubigeraho igisigaye ni ukubikomeza ngo bihoreho ubuziraherezo
gusa imbwirwaruhame ya Perezida Kagame irasa n'iyirengagiza kubyo akomozaho ku mibanire ya bimwe mu bihugu byo mu karere n'u Rwanda 2017 irangiye u Rwanda rurarebana y'ingwe na Uganda rukomeje kurebana y'ingwe kandi n'u Burundi bihugu byakunze gusangira kabisi na gahiye Perezida Kagame yasoje asaba abanyarwanda kudatezuka ku nshingano zo kurinda u Rwanda no kuruteza imbere bimwe mu byiciro Perezida Kagame ashishikariza guhagurukira guteza imbere u Rwanda aragaruka no ku rubyiruko
cyane cyane mwese urubyiruko rw'u Rwanda iyo ntego nkuru yo kubaka no kurinda ibyo byose iratureba twese buri umwe akwiriye kugira uruhare rwe uyu mwaka mushya muhire mbifuriza mwese rero uzatubere intambwe ndende muri urwo rugendo rwacu rw'ubumwe amajyambere umutekano birambye kugira amahoro y'Imana
birasa n'ibigoranye igihe cyose bikomeje kugaragara ko urubyiruko ruhora mu maganya adashira imibare yo mu 2017 umwaka urangiye iragaragaza ko abarangije amashuri yisumbuye badafite akazi bari kuri 35% barangije amashuri makuru na za kaminuza bo bari kuri 27.7% mu gihe umwaka 2018 watangiraga abantu benshi mu duce barimo baranzwe n'urusaku bawishimira bamwe barimo babyina uyu wacurangiye abandi mu karere ka Nyarugenge twamubaje igisobanuro cy'umuziki we
ubuze byishimo ku bantu bose babyifuza kwishima naje nihereyeho ndavuga ati 2017 ndayisize ya 2018 niki nakora cyane meza kuba nakwishima noneho ngavuga ati nubwo ngiye gusaba Imana imfasha ariko nibyo ngiye gukora bibe neza tu bibe umunyenga urebye nare bitu ibintu ni umunyenga kabisa ni umunyenga gute urebye mu magambo make hari ibyo usaba Imana ikagufasha ukabibona hari n'ibindi usaba Imana ntibiboneke ariko byose nyine tu ushima Imana ukavuga uti nyagasani ushime kuba wenda nyumbe kumwuka w'abazima byonyine
2018 urashima Imana gute urasaba Imana pe
gashimu nani pe urebye ni intego wihi intego muri wowe ukavuga uti nyagasani uzafasha uzagere kuri iki ngiki mu mwaka nangiye gutangira nabyo birafasha cyane
urasaba iki
cyane byinshi kabisa ntabwo nabirondera ngo mbirangize
yarageza
okay yanguma ndasaba kubanza nazara gisa ndi mwaka nyume kumuka abazima ryo cyambere cy'ingenzi nagasana kamfasha guhinduka kuko narindi nkabangadaga nkahinduka nyine muri make
ubwo umwaka wa 2018 watangiraga mu mujyi wa Kigali kandi uhumvikanye turitwa ry'urufaya rw'urumuri ryamaze iminota ibarwa mu 10 mu duce twa mu Kigali rebero na Kimihurura ehe kabagira ubusajiri ry'America i Kigali
Dusubire mu Burundi Vice President w'Inama Nshingamateka Agathon Rwasa yandikiye urwandiko umuhuza w'abarundi Benjamin Mkapa amumenyesha ko umutekano we ubangamiwe mu ishyaka riri ku butegetsi bo bavuga ko Rwasa agamije kurangaza abaturage ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'America Fidelite Ishatse
Ijo kyetri yatewe ko umukono kuri uyu wa gatandatu tariki 13 z'ukwezi kw'12 bikuru bivugwamwo ni mungenge Rwasa Agathon afise ku mutekano wiwe akavuga ko byatanguye kugaragara nyuma y'ibiganya berutse kubera Arusha mu gucya Tanzania Agathon Rwasa akavuga ko azira ko muri ijo biganyiro vyabaye kuva tariki 19 z'ukwezi kw'11 gushika itariki 9 z'ukwezi kw'12 yashikije ivyumviro bitandukanye n'ibya leta y'u Burundi umuvugizi w'icegeya cy'ambere cy'umukuru n'amashinga mateka yabwije ijya Amerika ico biteze ku muzo w'abarundi Benjamin Mkapa
twiteze rero ko umuhuza nkuko azi bibazo by'u Burundi akabona maraso asesetse umukuru muganga Agathon Rwasa akamwica amenye yuko mu byo yagomba gukingira ari kugomba gukinda abarundi kuko dukeneye yuko amakungazo aza kudufasha kurira akareka aza kudufasha kurira inganda za
Joketeje rikurikira ikete agatongo wasandikiye mukuru w'ibikorwa by'igisirikare itariki 18 z'ukwezi kw'icumi na kabiri nyuma yaho abasirikare bari bamucungereye ibimuriwe gukorera ahandi aho yamusaba guhagarika iyo ngingo ikete ryo kwimura abasirikare ryasohotse itariki 26 ku itariki 27 barabimenyeshwa no ku itariki 18 rija mu ngiro amasaha makeya bongera kugarukanwa ku rugo rwiwe ku munsi wa 6 niho abasirikare basubira gukurwa ku rugo rwa Gwasa ubu mu bite amakenga agatongwasa nkuko umuvugizi wiwe abivuga nuko kwimugwa ko basirikare bahora mucungereye hagataho mu mugango CNDD-FDD ayo makenga agatongwasa bavuga yuko ari guhamura abarundi Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe yivugiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru haraheze ndubirenga
yaraje aravuga ngo CNDD-FDD igomba kumwica cyane cyanditora ubwa ngenda kumurondera anyerekeje yewe ico kibi ngomba kumukorera icari cyo namusanze muhi twamaranya amasaha arenga ndamubaza jewe mbwira ubwo bwasi bwanje na wewe aho buvuye kugira basi nikosore yarabuze na kimwe ambwira twamaranya amasaha twavanye tuyaga neza muka tugiye kwiradio bwanje na cyaso yakuvuga bya bijya gwasare ariko arakora ni ibintu byo guhamura abarundi tugwe dufise imiti mihagaze tureke kuja kubikogwa
uwundi yagize icashikiriza kuri ya gatongwasa ni Jacque Bigirimana umukuru w'umugambwe FNL mu bwanano yagiraniye n'abanywanyi biwe ku munsi wa gatandatu yavuze ko agatongwasa agira honge ariko rero umuvugizi w'uyu munyepolitike arabihakana berekemeza yuko agatongwasa ataho imirije kuja I Bujumbura Fidelite Ishatse Juja Amerika
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya sport n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari umunyamakuru wacu w'imikino mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda yaduteguriye amakuru y'ingenzi yaranze umwaka ushize wa 2017 muri sport
Amakuru y'ingenzi y'imikino yaranze uyu mwaka urangiye mu 2017 mu Rwanda tuyatangirira mu mupira w'amaguru ku makipe yari ahagarariye u Rwanda mu marushanwa y'amaclub ku rwego rwa Afurika mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika ku makipe yabaye mbere iwayo Ligue des Champions ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APR FC yavuyemo rugikubita isezerewe n'ikipe ya Zanaco yo muri Zambia umukino ubanza amakipe yari yaguye miswi anganya ubusa ku busa I Lusaka umukino wo kwishyura Zanaco itsinda APR FC igitego kimwe ku busa imbere y'abafana bayo I Kigali Irushanwa ry'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika Coupe de la Confédération Rayon Sport yari yagerageje kwiyandayanda isezerera amakipe abiri ariyo wa Usalamu yo muri Sudani y'Epfo na Onze Créateur yo muri Mali yaviriyemo ku ntera ya gatatu ikuwemo na Rivers United yo muri Nigeria mu kirubanza Rivers United yari yatsinze Rayon Sport ibitego bibiri ku busa muri Nigeria hanyuma mu kino kwishyura amakipe yombi aranganya ubusa ku busa Muri championnat cy'icyo cya mbere iheruka Rayon Sport niyo yarangije iri ku mwanya wa mbere yegukana igikombe Mwirushanwa rya Champions League muri Afrika ry'umwaka 2018 izahura ku ikubitiro na Lidia Ludic Sport for Africa mu Burundi. APR FC yatwaye igikombe cy'amahoro mwirushanwa rya Confederation Cup muri Afrika izabanza guhura na Anse Reunion yo mu birwa bya Seychelles. Umupira w'amaguru tuwe tusubitse tunyarukire mu mukino w'intoki wa volleyball aho mu mwaka urangiye wa 2017 haranzwe bombori mu matora y'abagize komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'umukino mu Rwanda. Mu kwezi kwa kabiri guhatanira kuba perezida wa FRVB Gustave Nkurunziza yari yatsinze ku buryo budasubirwaho Leandre Karekezi bahataniraga uyu mwanya nyuma yo gutsindwa Leandre Karekezi yabwiye itangazamakuru impamvu yarushijwe
aho mfiriye birashoboka ko iyo umuntu yagize umwanya wo gukora kuko yaramaze imyaka igera muri nayo bara federasiyo ya volleyball yamaze indi myaka ari trezorier urumva abaye imyaka myinshi cyane muri komite ya federasiyo ya volleyball urumva yagize umwanya wo kumenyana na abayobozi ba ekipe baramuzi ndetse rero umwanya wo gutanga gahunda wo bari mutoya kuko gutanga ibyo uzakorera abantu mu gihe cy'iminota 4 ukabanza ukivuga warangiza ukavuga ibyo uzakora by'umwanya wari mutoya ibyo rero nabyo bishobora kuba amahirwe nk'umusanzwe abikoramo bakoranira imyaka myinshi birashoboka ko ari aho ngaho
Bidateye kabiri Gustave Nkurunziza yeguye ku mwanya wa president nyuma yo gukurikiranwa n'inzego za polisi zimukekaho uburiganya ariko aza kugirwa umwere mu kwezi kwa gatanu Leandre Karekezi yarongera agaruka nk'umukandida umwe rukumbi noneho atorwa ijana ku ijana gusa Gustave Nkurunziza nawe ntabwo yacitse intege kuko mu minsi yakurikiyeho yatorewe kuyobora akarere ka gatanu zone 5 mu mukino wa volleyball muri Afurika mu gusiganwa ku magare umunyarwanda Areruya Joseph wakiniraga Dimension Data muri Afrika y'Epfo yiyongereye ku banyarwanda babiri bamaze gutsinda isiganwa mpuzamahanga ngurukamwaka rizenguruka igihugu tour du Rwanda. Areruya ukomoka i Rwamagana yageze ikirenge cye mu cya Valens Ndayisenga umaze kwegukana tour du Rwanda inshuro ebyiri na Jean Bosco Nsengimana wayitwaye inshuro imwe. Tugarutse mu mpira w'amaguru, umwaka wa 2017 usigiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi itike yo kuzaseruka mu cyiciro cya nyuma cya CHAN irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi bakina muri za shampiyona z'iwabo. Muri rushanwa rizabera muri Maroc kuva ku itariki ya 12 y'ukwa mbere kugeza ku ya 4 y'ukwa kabiri 2018, u Rwanda ruzaba ruri mu itsinda rya gatatu hamwe na Nigeria, Guinea Equatorial na Libya. Dusoze incamake yamwe mu makuru y'ingenzi yaranze imikino mu Rwanda mu mwaka turangije, tubabwira ko ubu tuvugana mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa nta perezida uhari. Mu matora yabaye kuwa gatandatu tariki ya 30 y'ukwezi kwa 12 2017 ku ikubitiro, Vincent Zamwita wari umaze imyaka 4 ayobora Ferwafa yatangaje ko akuyemo ake karenge. Ubwo hari hasigayemo umukandida umwe ariwe Félicité Rwemarika, nawe wari usanzwe mu buyobozi bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ashinzwe umupira w'abagore. Rwemarika amahirwe ntabwo yigeze amusekera kuko nubwo yarasigaye wenyine mu ruhando atashoboye kubona amajwi yasabwaga ngo ashobore kuyobora Ferwafa. Yabonye amajwi 13 gusa ku bantu 52 batoye. Tubashimiye kuba mudahwema gukurikira gahunda zacu kuri radio yanyu mudatenguha, tuboneraho no kubifuriza ishya n'ihirwe muri uyu mwaka mushya dutangiye. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ukubura amasoko ntanga nguvu azimbutse kandi yizigiwe ni imwe mu ntambamizi ikomeye ku iterambere mu karere ko muri Afrika y'umunsi bugaragwa bwa Sahara. Hafi bica 70% by'abantu baba muri ako karere nta muyaga nkuba bafise mu bituma bakoresha uburyo buzimvye bw'amasoko ntanga nguvu nk'amazutu kugira bakoresha imoteri mu ntumbero y'ukuronka muyaga nkuba n'ibitoro byo gukoresha ku matara. Yamara ikintu akarere ka Afrika katabuze n'izuba. Kuri bamwe mu bantu bakenye cyane kurusha abandi ku isi, imishwarara y'izuba irafise akamaro gakomeye cyane. Haheze ikiringo kiri munsi y'umwaka umugambi Power Africa wa Leta ya Amerika biciye mu kigo kijejwe iterambere mu makungu USAID n'izindi nzego bikorana ku byerekeye uwo mugambi nk'ibiro bijejwe iterambere mu makungu by'Ubwongereza, Fondation Shell n'ibanki ijejwe iterambere muri Afrika utangujwe. Uwo mugambi ujejwe kuzana umuyaga nk'ubufatiye ku mishwarara y'izuba mu ngo mu karere ko muri Afrika. Icyo uwo mugambi ushaka gushikako no guha umuyaga nkuba utageramira ibidukikije kandi uzimbutse ingo imiliyoni 20 mu karere ko muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara mu mwaka w'ibihumbi 2030. Uwo mugambi warashimikiye ku mashyirahamwe yitaho ivyerekeye umuyaga nkuba mu bizotuma umuyaga nkuba ufatiye ku mishwarara y'izuba kwiragira kurushiriza. Inkurikizi ni igabanuka ry'uburyo bukoreshwa mu kuronsa umuyaga nkuba ufatiye ku mishwarara y'izuba, cyane cyane ku bantu baba kure y'uburyo bwo gutanga umuyaga nkuba bwari buhasanzwe. Ivyo birafasha cyane abanyagihugu mu kuborohereza ku bijyanye n'amatelefoni agendanwa kubera bari amafaranga makeyi cyane yo kuyashyiramo umuriro. Kubera ubwo buhinga bushasha, abantu batari bake bararonka umuyaga nkuba ubwa mbere mu buzima bwabo uko umunsi utashe. Mu bice biba bironse umuyaga nkuba ubwa mbere, imirimo y'ubudandaji iriyongera, amavuriro arashobora kubika neza incyandago, abanyeshuri bashobora kwiga mu kiringo kirekire inyuma y'uko bumaze kwira. Gushobora kuronka umuyaga nkuba utageramira ibidukikije kandi wizigiwe bishobora gutuma abantu batari bake bava mu bukene ntangere. Umugambi w'ugutanga umuyaga nkuba ufatiye ku mishwarara y'izuba biriko bihindura bikomeye ubuzima bwa misi yose bw'abantu imiliyoni n'imiliyoni mu karere ko muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Nshuti mwarimu duteza matwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibiganiro wabishize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloyse Bigirimana nawo kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.